Ikiganiro yaga ni ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi.
Ndabaramukije mwebwe mwese muteze amatwi ikiganiro ya gaco kuri uno munsi. Ikiganiro cy'uwo munsi mugishikizwa na Jewe Pascal Ndayishimiye ni musangwe ikaze. Duhere ikiganiro cyacu mu nkambi cyacu y'impunzi z'Abarundi ya Murongwe. Aho hahimbajwe ubwa mbere umunsi mpuzamakungu wahariwe uburenganzira bw'umukenyezi. Abakenyezi bo muri iyo nkambi bifadikanije n'amakungu mu guhimbaza uwo munsi. Kiriba, abakenyezi baba amajana atanu baherukiye mu mashyirahamwe 10 y'abakenyezi akorera Kiriba bazindutse berekera ku biro by'ubutwara gace ka Kiriba mu ntumbero yo gusaba ikugwaho ry'inka ziri muri ako gace zone imirima yabo. Ni nkuru ya David Munyaga twasomewe mu Kirundi na Ivete Munezero.
Abakenyezi barenga amajana atanu babakiriba ondesi bagize imyerekano kuri uyu wa kane igenekerezo rya munani ntwarane inyuma yo kuja aho izo nka zirara no gusenyura impongore zabamo muco bise kwigarukira ko nkuko vyavuzwe na Tabu Stefani. Ku ruhande gutwara agace ka kando Kiriba umushinga nahe Ruhanika Birangwa Daniel arahakana ivyo yagirizwa ko ariwe yabujije abo bungere kura inka zabo aho Kiriba ngo zonone imirima y'abanyagihugu. Mwomenya ko abari mu myerekano basenyuye amararo yose y'inka bataravye ubwoko baba Abarundi canke abafurero. Inyuma yaho abo bungere baciye batwara inka zabo ahantu kugera n'ubu hataramenyekana.
Tubandanirize ni Kamanyora. Impunzi z'Abarundi 2,500 zari zasabye ubuhungiro mu gihugu cya Congo zari zisanzwe ziba mu Kamanyora zaromotse ku munsi w'ejo zigana mu gihugu cy'u Rwanda nyuma yaho zankiye kwibaruza mu buryo bwa biometri. Ni nkuru ya Hassan Shabani twasomewe mu Kirundi na Emmanuel Bimenyimana.
Abarundi basabye ubuhungiro bari Kamanyora baravuye mu ikambi kubera igihuha kivuga ko leta ya Congo itazobahereza ubuhungiro nkuko byemezwa n'umukuru w'abo Barundi Dionese Nyandwi yarongeye ko bagi ubwoba bwo kugirwa nabi kubera ko leta ya Congo itabafata nk'impunzi. Icyo gituma bafashe ingingo yo kuva muri Kamanyora kandi batabishaka. Imyiteguro yo kuva mu ikambi yatanguye mu gitondo c'itariki 7 Ntwarane baciye bagurisha ibintu byo mu nzu n'ibitungwa. Igihe c'isaha 8 n'igice baravuye mu ikambi abana n'abagore baje imbere abagabo inyuma baherekezwa n'abasirikare ba Pakistani bakorera MONUSCO. Baciye bafata inzira iberekeza ku mpaka wa Kamanyora utandukanye u Rwanda na Congo. Mipaka yose yari guruwe mu mpande zose. Umenya yuko abo Barundi bakiriwe neza n'abakozi b'imbibe n'abasirikare b'u Rwanda. Ubutegetsi bwarabaronkeye aho baba i Bugarama. Abagerageje kubangobanya mu nzira abasirikare ba MONUSCO barabatesheje.
Turangize ikiganiro cyacu no mu rusenda aho itangwa ry'ibifungwa by'ukwezi kwa gatatu ku mpunzi z'Abarundi ryari ririndiranywe igishyika rizotangura muri iyi minsi y'akaruhuko y'indwi turimwo. Ivete Munezero yaganiriye na bamwe muri izo mpunzi.
Turanezerewe kungene twahaye tubona bakomeza inzi zinjya no kungene twahaye twahangayika twahaye turatihakira kungene twahaye dusonze biratunezereze cyane mara yake naho bavuga ati ubu munsi turahaye turaguruka turahaye turagenda.
Turanezerezwe nuko tubona abadandaza bamaze gushikana ibifungurwa hanyuma tukaba twiteze umwanya n'umwanya ko dushobora kubironka ibintu byatunezereje.
Turanezerewe cyane kubona pamu yazanye inje dusaba rero baze kutugaburira uburera kamwe mwe ni kenshi.
Mu kurangiza twese abafasha mu kugira ikiganiro ya gakibashikire turakeje umuryango wa Andre Foko waraye wibarutse. Twese hamwe duti subirayo ntihababa. Ni ngombwa duciye turangiriza ikiganiro ya gaco kuri uyu munsi mwateguriwe na Serge Bisimwa Jacques Kahora yaragihagarariye kuri mikro ya Jewe Pascal Ndayishimiye naho ubutaha.